abandi bose n'abari mu bakozi n'urwego nyobozi rw'ishyirahamwe ryitwa Mucyo rifite umugwa mukuru wa politiki Gitega batanu bahanishijwe mu nyororo w'imyaka ibiri mu gihe babiri bazofungwa umwaka umwe umwe mu baciye urubanza ni umukenyezi yari ajejwe ibigega muri iryo shyirahamwe yahunze atarafatwa n'igipolisi mu mpera z'ukwa kabiri umwaka igihe abantu 24 bahagarikwa n'igipolisi n'ingendereza bari mu nama mu gisagara cya Gitega bikekwa ko ubutinganyi yaciye urubanza atahari Sentare Nkuru ya Gitega yabahanye ibagiriza guhuza ibitsina babisangiye no guhumiriza abantu kuja mu buhumbu n'ubusharati nk'uko byemezwa n'umwe mu bashingwamanza babunganira mu mategeko ntiyashimiye ko umwidondoro w'imenyekana ingingo bafatiwe yamenyekanye ku itariki ya 27 ku kwezi naho yari agizwe ibanga kugera mu mpera zindi witwara yaturangije uwo mushingwamanza avuga ko iyo baje kubona n'abarekuwe na Sentare bataciye basohorwa mu ibohero nk'uko byategerezwa kugenda amakuru y'ijwi rya Amerika ryaronse n'uko umwe mu bari bafunzwe kubera byaha bagirizwa yitabye Imana mu ijoro ryo kuwa kane rishyiriho gatanu mu ndwi iheze abajejwe ibohero na parake ntibamworoheje kugira aje kwivuza byoroshye indwara yagendana hepatite B yagiye kujyanwa kwa muganga ari ndende ataca abaganga bakiramira niko amasoko yacu yatwiganiye abo umuryango w'uwo mugabo w'imyaka 33 nta kinini bashimye kubivuga ko yamara amakuru wegereye yabwiye ijwi rya Amerika ko azovugwa kuri uyu wa kabiri nyakwigendera yaturuka ku musozi wa Mugutu muri komine n'intara ya Gitega Imana yari ajejwe inyigisho mu ishyirahamwe Mucyo yari ubwejejwe n'abacamanza nk'uko amasoko yacu abivuga ijwi rya Amerika ntiryatoye kuri telefone y'umuyobozi w'ibohero rya Gitega umuvugizi wa parake nkuru ya Repubulika n'umuyobozi mukuru wa gereza n'amabohero mu Burundi kugira ngo bagire icyo bavuze cyane bishyure ku butumwa bwanditse ku barungikiye kuvuga u Rwanda rutanguye mu ntango z'ukwa gatatu abafungwa bakarungikwa mu ibohero rikuru rya Gitega amashyirahamwe yigenga abashingwamanza n'indi mirwi birinze kugira byinshi babivuga ko twashimye kubitwara bukenge kugira turare ko abategetsi batoca baturirira ko mu kubahana cyane bashyizemo n'agashavu karenze ni kuba baserukira amashyirahamwe mpuzamakungu muri Afurika y'ubuseruko yabwiye ijwi rya Amerika ariko ntiyashimye ko umwidondoro w'umenyekana Perezida Ndayishimiye yaragize icyo ivuga ko icyo gihe yamaririnda kududurira ko ari kwerekezwa kuri abo bantu 24 bafatiwe ku mugwa mukuru wa politike yavuze ko ubutinganyi bukwegera igihugu mu buvumo kandi abarundi babukora n'ubwo batoba mu gihugu bakwiye gufatwa n'ibivume
ubu hariho n'abantu bigisha ijambo ry'imana n'abamenyesha imana babishyigikira ukava wumva uvuze abagabo n'abagabo barongorana n'ivumwe ubundi nawe mbona n'abagabo bobo ngo basambana ngo baba sivumwe nk'uko umenya barangana n'ibicumuro byose mugabo hari hiri icumuro by'ivumwe muracumura mugahagera aho imana ivuga iti urafite kwisimba y'inuma aha tiniranga hageze ku cyaha cy'uko abagabo n'abagabo barongorana abagore n'abagore bakarongorana ibyo n'ivumwe imana ntishobora kwihangana byabasabye ntibw'abarundi twamenyere kure eme tukigira umuvumo twe niba umurundi yaba akagera n'ahazoba ari muri amerika ajya muri iryo tumuvume tumugire ikivume mu gihugu cyacu
kuwa 15 ku kwezi naho ari ku musozi wa mugera hari kirimba cya bikira mariya mu ntara ya Gitega nyene perezida Ndayishimiye yagarutse ku byerekeye abatinganyi ari imbere y'intumwa ya papa Francisco yari yaje mu birori z'ubuhimbaza imyaka 125 iheze katolika ishinze imizi mu Burundi yarinze ibihugu byo mu burengero bw'isi zazanye abamisiyonari muri afurika gukora amahano adotuma mbere y'ikiremwa muntu waharengetera muri iyo harimo ubutinganyi
ibyo bihugu abagariza ijambo ry'imana mu 1998 baje baturukamo aho kuduha akarorero keza uno munsi niho hava abatwigisha gusambura amabwirizwa y'imana bahiganwa mu gusambura ikiremwamuntu mu gukorora inda mu guhohosa abari ku musego mu gukora ibigwanisho ruho nyanganda mu gukora ubumara bw'ica urubozo kubera ishyari n'inzigo n'ibindi bene ibyo bihugu niyo bakwigisha gusambura ingo bakavuga ko abasangira insina bashobora kurongorana bagahimiriza abantu ubusambanyi atamutima usimba bakigisha abantu ubuhumbu n'ibiterasoni ku mugaragaro
ku isi yose amatohoza yakozwe n'amashyirahamwe yahamye agateka ka kiremwamuntu atandukanye yo kugera ku wa 12 ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2022 yerekana ko ari ibihugu 68 bitemera abatinganyi 11 muri byo bihanisha igihano cyo gupfa ibyo bihugu 68 biri muri Aziya igikorwa cy'abayahudi n'abarabu hamwe na Afurika mu Burundi amategeko ahanisha uwagiriwe n'ubutinganyi igihano kigera ku myaka ibiri y'umunyororo n'ihadabu umwe mu bashingwamanza batatu bunganira uwo murwi yatubwiye ko agiye kunguruza urubanza muri Sentare isubiramo imanza ya Gitega ku bantu 18 bejejwe bane baburanye bidegenza eroje uri kaneza ijwi rya Amerika